ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu wa3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya gatano muri kumwe na Jeffrey Mutagoma
na Frederic Nkunikije na Angel Ndabaramukije, ikaze mu biganiro byacu.
Impunzi z'Abanyekongo zikomeje kwambuka zihungira muri Uganda.
Barikuza bafite intwaro ngo sohoka, numara gusohoka barakujanye, abimaniro koye baracikanyije bakiruka.
Uwo numwe mu Banyekongo bahungiye muri Uganda, barahunga iki? Ni inkuru irambuye turabye baha mu kanya. Zimbabwe abapolisi bakoresheje imyuka iryana mu maso gutatanya abatavuga rumwe na leta bari mu myigaragambyo. Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakomoka mu gihugu cya Eritrea barasaba ubuhungiro muri Uganda nyuma y'ibyumweru bitandatu bamaze muri icyo gihugu. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abagize akanama gashinzwe iperereza mu Nteko Ishinga Amategeko uyu munsi bumvise ubuhamya bwa Ambasaderi Gordon Sondland, umwe mu byegera bya Perezida Donald Trump. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere ariko yuko tubagezaho ayo makuru tumaze kubabwira, reka tubanze tubabwire avugwa hirya no hino ku isi. Frederic Nkundikije ari hano muri studio.
Urakoze Jeffrey. Aya makuru tuyatangurire mu gihugu cya Zimbabwe, aho abapolisi bambaye inkinzo bakoresheje imyuka ibabaza mu maso mu gushwiragiza abantu bakoraniye ku murwa mukuru Harare bashaka kumviriza ijambo umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta yategekanya gushikiriza. Abatari bake muri bo batunzwe nayo bameze bahunga iyo myuka mibi hamwe n'ibihiri abapolisi bariko barakoresha mu kubashwiragiza. Abatetsi bari batangiriye amarira yose agana ku nyubakwa z'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Movement for Democratic Change, imbere y'uko umukuru w'uyu mugambwe Nelson Chamisa hashika gushikiriza ijambo. Abanyazimbabwe barashavuriye Perezida Emmerson Mnangagwa atashoboye gushyira mu ngiro imigambi yemereye abanyagihugu yo kunagura ubutunzi hamwe no gushyira imbere umwidegemvyo. Chamisa gushika ubu ntiyemera ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Imyiyerekano yonyene imaze kwemerwa mu gihugu cya Zimbabwe ni imyiyerekano itunganywa n'imirwi ishyigikiye leta ya Zimbabwe, mu gihe iyindi myiyerekano yose y'amashyirahamwe y'abakozi hamwe n'amashyirahamwe yaharanira hagati y'akazi na muntu yagumye iburabuzwa n'abapolisi. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yahawe agashimwe k'amahoro uyu munsi ku wa gatatu, yateye akamo abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni kabasaba gutora ego canke oya mu matora kamarampaka yo gushinga intara hisunzwe ubwoko. Ayo matora ari mu nzira ya demokrasi igihugu cya Ethiopia cyafashe nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Ayo matora kamarampaka yasabwe n'abanya Ethiopia mu bwoko bw'aba Sidama ashobora guha ivyiyumviro abandi byo kwishingira intara zifatiye kumoko, kandi ashobora gutuma indyane zifatiye kumoko ziyongera. Ingingo zikomeye zo guhindura ibitari bike mu gihugu cya Ethiopia zashikirijwe na Abiy kuva gifata ubutegetsi ziramaze guha akaryo bamwe mu banyagihugu bo mu moko arenga 80 ko gusaba ubwigenge. Abanya Ethiopia bo mu bwoko bw'abasidama bagize ibice 4% by'abanyagihugu. Umurwi w'igihugu jejwe utunganya amatora waratangaje ko abanyagihugu bashika miliyoni 2,300,000 bamaze kwiyandikisha gutora muri ayo matora kamarampaka. Muri kumura bandanya kuviza iradio Ijwi rya Amerika. Ingingo izofatwa kuvyerekeye abanya Eritrea babakinye umupira w'amaguru bariko basaba guhungira mu gisagara ca Jinja mu gihugu ca Uganda gushika ubu ntiramenyekana. Abo bakinyi bahunze bavuye mu hoteli barimwe mu gihugu ca Uganda gihe amahiganwa yariko arabandanya. Zari bitekanijwe kwabo bakinyi bakinira ikipe igihugu cabo mu ihiganwa ry'abakiri bato bafise imyaka iri munsi ya 20 mu kwezi kw'icumi. muri zindwi zitandatu zirangiye abo bakinyi baguma bava ku muhana bimukira kuwundi kugira ngo ntibafatwe n'abakozi b'igihugu cha Eritrea bari muri Uganda nkuko umushikizwa manza wabo yabibwiye iradio ijwi ry'America. Kimberly Motley umushikizwa manza w'umunyamerika yanonosoye amategeko mpuzamakungu aburanira abo bakinyi bane avuga ko hari amakenga ko abo bakinyi bashobora gusubizwa mu gihugu cha Eritrea aho bashobora gufungwa bakana kubagurwa abategetsi mu gihugu cha Uganda ntacho barishura ku bibazo iradio ijwi ry'America yari ifise bijanye no kumenya amakuru y'imvaho yerekeye abo bakinyi. Muri leta z'umwe za Amerika mu rwi bashinga amateka ujejwe iperereza uri kurumviriza umwe mu bategetsi bakomeye afise ico ashikiriza kubijanye n'ibirego byagirizwa president Donald Trump. Trump yagizwe ko yakoze ibishobotse byose kugira ngo ahimirize igihugu cya Ukraine kugira ngo gitohoze ivyaha vyikekwa ku banyapolitiki batavuga rumwe nawe. Ambassador Seruki ya leta z'umwe za Amerika mu bihugu bize ishiramwe rya Buraya Gordon Sondland niwe abaye isura ya mbere yarafise umurongo wa telefone avugira nako na President Trump bidaciye ku bandi bantu ashikirije ku mugaragaro ivyazi ku birego vyagirizwa Trump muri iryo tohozwa rirongowe na Democrat. Nkuko yandi masura yabishikirije Sondland yaravuganye na President Trump akatari gake kuva hagati mu kwezi kw'indwi gushika hagati mu kwezi kw'icenda. Muri make Sondland ariko avuga ko President Trump hamwe n'abandi bafasha biwe bagize uruhara mu guhimiriza igihugu cya Ukraine ngo gitangure itohoza kuri Joe Biden umunyapolitike bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu yigeze kuba vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika. Idonido y'inkuru nimutangwe mugenzi wacu Venice Nshimiyimana arayigaruka ko mu kanya kari imbere.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda turi kuri shortwave mirongo migufi no kuri FM muje no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu waisha tu radio yacu voa.com amukurikire aya makuru mukanya turajya mu biyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu byaga bigari tuhereye mu Burundi aho urukiko rw'ubujurire rwa Ntahangwa mu majyaruguru ya Bujumbura ku mugoroba w'uyu wa gatatu rwafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga abanyamakuru bane bigitangaza amakuru kigenga iwacu mu gihe bakomeje gukurikiranwaho ibyaha baregwa. Umushoferi wari watwaye igihe batabwaga muri yombi ugwe agiye kurekurwa. Umuyobozi w'igitangazamakuru iwacu n'abunganizi bacyo mu by'amategeko bemeza ko biteguye kuburana urubanza mu mizi. Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira.
Ingingo ya sentare tubamwe imanza ya Ntahangwa yagiye habona hafi saa 9 z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu. Anyeti Ndiribusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Ejide Harerimana bagiye kugumizwa mu munyororo. Umushoferi wabo wa Dorsa Masabarakiza ni wagiye kurekurwa nkuko ingingo iyo sentare yamenyeshejwe abashingwa manza babo bivuga. Imaze kuja habona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter abatari bake berekanye umubaro bafise hamwe no kubafata mu mugongo. Umuyobozi w'ikinyamakuru cigenga iwacu avuga ko ari inkuru ibabaje cyane mugabita mu cinkokora cyo kimwe nabo bakorana. Antoine Kaburahe:
Iwacu c'est vraiment un coup dur, nous sommes tristes suite à la décision prise par
Kubga iwacu n'umubaro ukomeye cyane turababajwe n'ingingo yafashwe na sentare y'ingururizo kuko abamenyesha makuru nta kintu na kimwe bakoze cyo bagumiza mu munyororo. Ubu tugiye guhangana mu nido ariko kandi ikimbabaje nuko abacamanza atacahana na kimwe bazotora muga mukurindira abakenyezi n'abagabo bazaba bamaze amezi mu ibohero atampamvu munyuma barekurwe nta kundi bitegerezwa kugenda nta na kimwe bazotora kuri ico caha cagaca mutwe cyo gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Numubabaro ariko utaduherengeteza tuguma duhagaze magabo ni mu bihe bigoye cyane nk'ibi abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo babonekera kandi muri wacu benabo barahari. Nurundi rupapuro rw'amateka yitangaza makuru ruriko ruriyandika kandi umunsi umwe hazibukwa ko habaye amenyesha makuru bahagaze rugabo uko biri kose. Abamenyesha makuru w'ikinyamakuru cigenga iwacu bahagaritswe ku 22 ukwezi kw'icumi mu mwaka bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi aho bafungiwe. Bagirijwe n'icyariho cy'umushikiriza manza wa Repubulika y'Ububanza gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. batawe muri yompi bariko bakora ku nkuru yerekeye umugwi witwaje ibirwanisho wari waturuka muri Congo. Umuharirire dutabarwanya leta y'u Burundi ufite ibirindiro mu ntara ya Kivumbanuko muri Republika ya Demokarasi ya Congo wahavuye wemera ko bari bateye barabagwanyi bawo. Igipolisi cy'u Burundi cyo cabise abagizi ba nabi gitangaza ko cishe mu 14 gifatana inkoho. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tugaruke gato hano i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habagize akanama gashinzwe iperereza mu nteko ishinga amategeko. Uyu munsi bumvise ubuhamya bwa ambasaderi Gordon Sondland, umwe mu byegera bya Perezida Donald Trump. Ni mu rwego rwo kureba niba hari igitutu Perezida Trump yashyize kuri Ukraine ayihatira gukora iperereza ku bo batavuga rumwe. Venuste Nshimiyimana aratugezaho inkuru irambuye.
Ambassador Gordon Sondland uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi niwe mutanga buhamya wa mbere wivuganira ku buryo butaziguye na Perezida Trump, witabye akanama kayobowe n'abademokrate gasuzuma niba Trump hari ikosa yakoze ryamuviramo gukurwa ku mwanya arimo. Nk'uko abandi batanga buhamya babivuze, Sondland yavuganye na Perezida Trump inshuro nyinshi kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza mu kwezi kwa cyenda. Ibyo yabwiye akanama biza afasha kumva neza niba Perezida Trump yarakoresheje nabi ububasha afite asaba leta ya Ukraine kubanza gukora iperereza ku kigo cyitwa Burisma gikora ibitanga ngufu. Umuhungu wa Joe Biden ushobora kuzahangana na Trump mu matora akaba yarigeze kuba mu nama y'ubuyobozi bwacyo. Abadepite b'abademokrati ndetse n'abarepublikani bamuhase ibibazo cyane cyane ko yisubiyeho ku buhamya yari yatangiye mu muhezo, akavuga ko gufatira imfashanyo yagishyira kare ihwanye na miliyoni hafi 400 z'amadolari bifitanye isano n'amaperereza Perezida Trump yifuzaga. Nibutse ko mu kwezi kwa 10 yari yavuze ko ntacyo abiziho, ariko ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 11 ambasaderi Gordon Sondland yavuze ko amaze kumva abandi batanga buhamya byatumye yibuka bimwe mu byo yari yaravuganye na Perezida Trump mu kwezi kwa 9. Yahise rero ahindura ubuhamya avuga ko noneho yibutse ko yabwiye umwe mu byegera bya Perezida wa Ukraine, akamumenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazohereza imfashanyo ya gisirikare bakeneye niba Ukraine itabanje gukora iperereza ku kigo Burisma. Sondland yatanze ubuhamya bwe mu gitondo, akaba yakurikiwe na Laura Cooper wo muri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu, Pentagon, n'umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, David Hell. Naho kuri uyu wa kane abatanga ubuhamya ni Fiona Hill wahoze ari umujyanama wa Perezida Trump, na David Holmes wakoze imirimo itandukanye irebana n'ububanyi n'amahanga. Ku wa kabiri abakora iperereza ku myitwarire ya Perezida Trump bamaze amasaha 11 bumva abatanga buhamya. Abadepite bagize ako kanama bumvise abatanga buhamya 4, batatu muri bo bakaba baremeje ko bumvise Perezida Trump avugana na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 7 akamusaba gukora iperereza kuri Joe Biden no ku muhungu we. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, inzobere mu birebana na Ukraine akaba kandi mu nama y'igihugu ishinzwe umutekano, yavuze ko ibyavugiwe uwo munsi kuri telefone bitari bihwitse kandi ko bitari bikwiye. Yavuze ko kuba Perezida Trump yarasabye ko hakurwa iperereza kuri Joe Biden no umuhungu we ntaho bihuriye n'inyungu za leta. leta zunze ubumwe za Amerika mu rwego rw'umutekano kandi ko bitari mu ngingo we kimwe n'abandi bari bamuteguriye kugira ngo aziganireho na mugenzi we wa Ukraine kuri telefone Jennifer Williams umujyanama w'icyegera cya President Mike Pence nawe yavuze ko yumvise ibyavuzwe maze abwira abagize akanama gakuri iperereza ko gusaba iperereza kuri Biden bitari bisanzwe kubera ko ari ikibazo cyagombaga gusuzumirwa mu gihugu bitagombye gushyirwa mu bubanyi n'amahanga. Williams yavuze ko mu myaka 14 amaze ari umukozi ushinzwe ububanyi n'amahanga muri White House yumvise ibiganiro byinshi byakozwe n'abaperereza kuri telefone atari ko ntaho bihuriye nibyo numvise Trump yasabaga. Perezida Trump n'aba Republicani bavuga ko igihe Joe Biden yari kegera cya Perezida Barack Obama yabwiye Ukraine ko azafata imfashanyo yagenderwaga niba adahagarika iperereza kuri ruswa yavugaga mu kigo Burisma. Kugeza ubu nta kintu cy'uburiganya kigeze kigaragara kuri Joe Biden n'umuhungu we, ndetse kuvuga ko Ukraine ishobora kuba yarivanze mu matora yo muri 2016 biri mu rwego rwo gushakira impamvu aho zitari. Abademokrate rero barashaka rwose ibimenyetso byakwerekana ko Perezida Trump yafatiriye inkunga ya gisirikare yabigenewe Ukraine, agasaba Perezida Zelensky gutangaza mu ruhame ko yemeje gukora iperereza kuri Joe Biden na Hunter Biden, ndetse bamwe mu bademokrate barega Trump ruswa icyaha gishobora gutuma avanwa ku butegetsi kiramutse ikimuhamye. Perezida Trump avuga ko imirimo y'akanama kamukoraho iperereza ari nta mumaro, ko ari ukumwiyenzaho, akagira ati nta kosa nigeze nkora.
Urakoze Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru irambuye. Twibutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ko Ambasaderi Sondland yatanze ubuhamya kuva mu gitondo n'ubu kuri iyi saha akaba ari mu nteko ishinga amategeko hano i Washington agitanga ubwo buhamya. Mu kanya turagaruka mu karere tujye muri Uganda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 295 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ribajyane muri Uganda, aho abanyekongo babarirwa mu magana bakomeje guhunga icyo gihugu bava mu majyaruguru ya Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Baravuga ko bahunga imitwe y'inyeshyamba itandukanye irimo Nyatura hamwe na FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bamwe mu bahungira muri Uganda baciye ku mupaka wa Bunagana baganira n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Mu gingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje guhasha imitwe y'inyeshyamba itandukanye ku butaka bw'icyo gihugu, abaturage nibo bakomeje kugirwaho ingaruka mbi cyane zirimo no gutakaza ubuzima. Amakuru aturuka Ibeni avuga ko mu mpera z'icyumweru gishize abaturage batari bake bishwe n'inyeshyamba za ADF mu turere duhereranye na Beni nk'ahitwa Oicha, aho hafi abantu 20 bishwe batemaguwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ibibaye nyuma yaho ingabo za Kongo FRDC zagabye ibitero bikaze ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba ziranira ubutegetsi bwa Kiyisilamu muri Uganda, ariko akaba zimaze hafi imyaka 20 zarahungiye mu mashamba ya Kongo. Mu byumweru bike bishize FRDC ivuga kuba yarafashe bimwe mu birindiro by'izo nyeshyamba, ubu akaba zirimo kwihorera ku baturage. Mu turere turi hafi na Rukiro nka Bwito, Itongo n'ahandi havugwa intera hamwe na Nyatura, amajana akomeje gucika ahungira muri Uganda nk'aba twavuganye bamaze kugera ku butaka bwa Uganda.
Tuvuye kabizo bari kwica abantu zereba tugahitamo ko kugira abatwice tukava twahunga tukaza. Nibaza ko bavanga n'abanyatura Ndabashikaro kuza bagatemagura abantu nuko bakasubira mu mashamba yabo. Nazaga ku manywa nayaba n'ijoro nijya.
Nitwa Toto, niyo yita Toto. Je mvuye Itongo. Imbamvu FDLR zagiye ziradukura mu mirima yacu. Bakaja baraza kudupia tu buri munsi. Bagatuma turara hanze buri munsi. Abantu banje bose, mugore wanje n'abana bose bagiye barabishye ndabantu burandinge nje nyine guca. Nabonye rero k'imbere ndavuga ndi wenda nibura kanze nje aha bandi bari. Abenshi bagiye baravayo tu guco guca bashoboye. Kwebwe tukagumya guhangaza tuturi kugira ngo turebe ko wenda twazabona agatekano bikananga bakaja baradusumbu watu buri munsi. Hari ubwo tuba turi mu murima bakadusanga mu murima twaba turi ngo gukura nk'amateke bakaba barayashikaguje bakayajana ugasanga twebwe dusigaye inzara iri kugera ute iri kutwica muri ubwo buryo. Umugende ati natwe turi abantu ndabwo muri abantu bo gutuma twebwe twicwa n'inzara kandi natwe dukeneye kurya. Nibakaza bitwaze je ibisu bitwaje n'imipanga n'abafite n'imbunda tu bakatwirukaho bico muri ubwo buryo.
Kubari kuza bafite intwaro ngo sohoka, numara gusohoka barakujanye abimanirokoye baracikanyije bakiruka bakagenda barara mu binani. Nuko Imana ikarinda kudufasha tugatsinda urwo rugamba. Mu busanza ho nano ubu ngubu banari kubajana no mu mashamba ho ngaho muri Kanyamisango banarimo.
Ibisambo bikuja birasanga abantu mu mirima bikabiciramo ni inyatura kubaziza ubusa kubasanga mu mashamba bakabiciramo.
Muri ibyo bikeho igisirikare cya Kongo kivuga kuba kimaze gushwiragiza imwe muri iyo mitwe cyane cyane urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR, akanaba cyaratangaje ko kimaze guhitana bamwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe. Hashize imyaka myinshi cyane Uganda yakira impunzi z'abakongomani kubera umutekano w'igihugu, bityo akaba n'abahungira hano bavuga ko icyo bakurikiye cyane ari umutekano.
Kumva ko impunzi ziri guturuka muri Kongo ziri kuza hano mu Buganda ko bazakiraga kavuga ati noneho basika natwe tuje kugera ute tuje gupfira hamwe n'abandi mu rugo. Kavuga ati yenda nitugira amahirwe naho wenda aho bazatwakira wenda turebe ko twajyama kabiri.
Ni ukugira ngo barebe uburyo badufasha ku bwo kurya no gushaka umutekano.
Ukurikije ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu, umubare w'abakongomani bakomeje guhungira muri Uganda cyane cyane mu kwezi gushize umaze kwiyongera, bakaba bakira impunzi zirenga 50 ku munsi ziganjemo abagore n'abana bato. Ati kandi izi mpunzi zirimo n'abanyamurenge baturuka kure cyane bahunga ibitero by'inyeshamba zibita Abanyarwanda kubera ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibihugu byo mu karere nabyo bisa nk'ibirimo guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'Uburasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ko aherutse kuba inama ihuza abakuru b'ibisirikare b'ibihugu bitandukanye muri aka karere yabereye i Goma biga kuri icyo kibazo. Perezida wa Repubulika ya Kongo Felix Tshisekedi uherutse muri Uganda akaganira na mugenzi we ku bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu byombi, banaganiriye ku kibazo cy'umutekano muri icyo gihugu kandi banemeranya gufatanya n'ibindi bihugu mu karere kugikemura. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iperereza rishya ryakozwe n'umuryango w'abibumbye ryasanze abana barenga miliyoni 6 ku isi bafunzwe, abandi barahagenewe gufungirwa abimukira. Inkuru ya Lisa Schlein, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Geneve mu Busuwisi, turayigezweho na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iryo tohoza riravuga ku bubabare bw'abana miliyoni n'imiliyoni bari mu mabohero bahebwe canke bashizwe mu bibanza vy'impfuvyi canke bapfungiwe mu bibanza bigenewe abimukira canke mu bindi bibanza abantu bapfungirwamwo. Iryo toza rivuga ko abo bana batse kubwigenge bwabo bari mu bashobora kugeramirwa hamwe no gukumirwa mu bandi. Iryo toza rimenyesha ko bakoregwa mabi bakongera bagacugwa bufuni na buhoro. Abagize iryo toza bavuga ko abana ibihumbi n'ibihumbi baba binjijwe mu migwi y'iterabwoba hamwe n'iyindi migwi y'intagondwa bahagarikwa n'abategetsi bagafatwa nk'inkozi z'ikibi aho kubonwa ko bakoreshejwe. Manfred Novak muhinga yigenga yayoboye abagize iryo toza ryishira hamwe mpuzamakungu ONU yigisha ivyerekeye agateka ka muntu mu makungu kuri kaminuza ya Vienne mu gihugu ca Autriche. Avuga ko gupfunga abana vyotegerezwa kuba ingingo ya nyuma kandi ko bogumizwa mu mvuto mu kiringo gitoyi gishoboka.
In principle, children should not be deprived of liberty.
Novak ati abana mu bisanzwe ntibotegerejwe kwakwa ubwigenge bwabo. Amareta yotegerezwa kurondera izindi nyishu zitari ugupfunga abana. Izo nyishu zirahari. Ikibazo cya politike cyerekeye kumenya niba guhana ari ivyo vyoshigwa imbere mu gisata cy'ubutungane canke uburyo bwoshigwa kurushiriza mu kwitaho ukubaho neza kw'abana no gufasha imiryango yabo. Umuhinga yigenga Manfred Novak avuga ko gupfunga abana mu bijanye n'abimukira bitotegerezwa kwigira bibonwa nk'uburyo bwa nyuma. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko imigambi ya leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yo gutandukanya abana n'abavyeyi babo ku rubibe hagati ya Amerika na Mexique bizirizwa n'amasezerano mpuzamakungu ku burenganzira bw'abana. Avuga ko ivyo ari ifatwa bunyamaswa ry'abavyeyi n'abana.
Children should never be in migration related detention. So that
Novak ati abana ntibotegerezwa kwigira baba mu bibanza byo gupfungiramo abimukira. Ivyo ntivyotegerezwa gukoreshwa nk'icitwazo cyo kubatandukanya n'abavyeyi. Hamwe hoba hari ingingo yo kubasubiza mu bihugu baje bavamwo. Hariho ubundi buryo bw'uko bashobora gushirwa mu bibanza aho batamburwa ubwigenge bwabo bagasubizwa mu bihugu baje bavamwo bari kumwe n'abavyeyi babo. Itoza ryakozwe n'ishyirahamwe ONU rivuga ko abana bambuwe ubwigenge bwabo kenshi bagwara kabonge. Iryo toza rivuga ko benshi muri abo bana bumva bo kwiyahura. Iryo toza riragabisha ku bibazo byo mu mutwe bishobora kwiyongera inshuro icumi mu gihe abana baba bapfunzwe. Ngo ivyo bishobora gutuma bamwe muri abo bana bapfa hakiri kare mu gihe barekuwe.
Urakoze Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru utugejejeho. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mukanya gato mugenzi wanjye Frederic Nkundikije aragaruka kubagezaho incamake y'amakuru avugwa hirya na hino.
Nkuko Jeffrey yabitubwiye, iyi ni incamake y'amakuru twashikirije. Twabwiye ko mu gihugu cya Zimbabwe abapolisi bambaye inkinzo bakoresheje imyuka ibabaza mu maso mu gushishuriragiza abantu bakoraniye ku murwa mukuru Harare bashaka kumviriza ijambo umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta yatekanya gushikiriza. Abatari bake muri bo batunzwe nayo bamezi bahunga iyo myuka mibi hamwe n'ibihiri abapolisi bari kubakoresha mu kubashwiragiza. Twavuze kandi ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ethiopia yahawe agashimwe k'amahoro uyu munsi kwa gatatu. Yateye akamu abanyagihugu miliyoni n'imiliyoni kabasaba gutora ego canke oya mu matora kamaramhaka yo gushinga intara hisunzwe bwoko. Ayo matora ari mu nzira ya demokrasi igihugu cya Ethiopia cyafashe nk'uko byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed. Twabwiye kandi ko inyingo izofatwa ku byerekeye abanya Eritrea babakinye umupira w'amaguru bariko basaba guhungira mu gihugu cya Uganda gushika ubu itaramenyekana abo bakinyi bahunze bavuye mu ihoteli barimo mu gihugu cya Uganda igihe amahiganwa yariko arabandanya. Byari bitekanijwe ko abo bakinyi bakinira ikipe y'igihugu cyabo mu ihiganwa ry'abakinyi bato bafite imyaka iri munsi ya 20 mu kwezi kw'icumi. Twabwiye kandi kwaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwihi washe amateka ujejwe iperereza uriko urumviriza umwe mu bategetsi bakomeye afise ico bashikiriza ku bijanye n'ibirego byagirizwa Perezida Donald Trump. Trump yagirizwa ko yakoze ibishobotse byose kugira ngo ahimirize igihugu ca Ukraine kugira ngo gitohoze ivyaha bikekwa ku banyapolitike batavuga rumwe nawe. Ambasaderi yaserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu bigize ishirahamwe rya Buraya Gordon Sondland niwe abaye isura ya mbere yarafise umurongo wa telefone avugirana ko na Perezida Trump idaciye ku bandi bategetsi.
Urakoze Frederic Nkundikije kuri ayo makuru. Dushimire jo ku buhanga bw'ibyuma na Fasil Gabe wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Naho hano kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Frederic Nkunikije.
Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.